Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri studio 18 muri kumwe nange Edirwema ikaze mwese mu biganiro tubafitiye. Mu Burundi leta irahakana amakuru ayishinja kubangamira abakora politiki muri icyo gihugu.
Benshi bavuga ngo leta ntiyoroheze imigambwe kuja hanahana leka n'ubukene bw'imigambwe kuko natwegwe canke n'umugambo senze kugira ngo uje mu kibuga nuko uvise uburyo udafise abanywanyi benshi nta buryo uzoronka bwinshi n'ejo rero nibayimenye imigambwe nzongana.
Uwo ni Gaston Sindimwo, vice president wa mbere w'u Burundi. Iyo nkuru n'amakuru avugwa ko president Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yandikiye mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame ni mukanya mugume ku maradio. Mbere yuko tujya mu makuru nyirizina, reka duhere ku makuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wanjye Aloyce Bigirimana.
Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryasavye Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushinga leta bidatevye mu gihe ico gihugu kibandanya kuba mu mahoro n'inyuma y'ibisikanya ku butegetsi ryabaye mu mahoro kuva ico gihugu cikukiye haraheze imyaka ishika 60. Leila Zerugui arongoye ibikorwa vya ONU muri Kongo yabibwiye akanama ka ONU kajejwe umutekano ejo ku munsi wa mbere. Zerugui yavuze ko ibiganiro bitumbereye gushinga leta nshasha biriko biraba hagati y'urunani Front Commun pour le Congo rushigikiye Perezida Joseph Kabila rwatahukanye intebe nyinshi mu matora y'abashingamateka n'abarongo intara hamwe n'urunani Coalition pour le Changement rwashigikiye Tshisekedi. Hagati aho igihugu gihanzwe n'indyane hagati y'amoko hamwe n'ikiza cya Ebola mu ntara ya Beni niko umutegetsi abandanya bibwira ONU. Ambasaderi wa Kongo muri ONU Inyase Gata Mavita wa Lufuta nawe yabwiye ako kanama ko Perezida arajwe ishinga n'umutekano uhungabana mu gihugu agasaba ONU gufatanya n'abasirikare b'igihugu mu gutuza imihari yitwaje ibirwanisho. Igihugu cya Uganda carabujije ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gutanga ingaburo z'umusururu w'intete inyuma y'aho abantu babiri bafuye abandi bagikizwe n'amagara ni nyuma y'uko bariye izo ngaburo zikekwa kuba zarimwe uburozi. Uwo musururu kekwa kuba ariwo watumye abantu bo mu ntara ya Karamoja mu buraruko bushira ubuseruko barwara mu ndwi iheze. Mushiranganji wa Uganda ashinzwe gukinga ibiza Musa Echweru yashikirije ejo kuwa mbere ko abarwaye benshi bafashwe n'indwara zo mu mutwe hamwe no kuyogwa barimwe abana 12 bafise munsi y'imyaka 5. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibifungurwa PAM ari naryo ryatanze iyo ntete zivanze n'isukari hamwe n'amavuta muri iyo ntara ya Uganda rivuga ko rigiye kwitaho icyo kibazo kandi ryarungitse ibyo bifungurwa gusuzumwa. Perezida wa Algeria Abdelaziz Bouteflika ejo kuwa mbere yaremeye ko azoguma ku butegetsi naho manda yiwe izorangira mu kwezi kuza. Ibyo bivuze mu gihe abantu baharurwa mu bihumbi babandanya imyerekano y'amayiza ubutegetsi bwiwe. Bouteflika yatangaje ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu kwahevye kwitoreza ikiringo cya gatanu aho bakora imyerekano babona ibyatumye bihereza amabarabara bigiye guhera. Bouteflika w'imyaka 82 yarakuyeho amatora yaratekanijwe ku itariki 18 z'ukwezi kwa kane kuza. Yongera avuga ko hari ibyo agiye guhindura bicishije mu biganiro azotunganya mu gihugu naho perezida yemeza ko hari ibyo agiye kuzohindura abanyarigeria bo baracabandanya imyerekano ku bwinshi ariko bakayikora mu mahoro. Abategetsi muri Afghanistan baremeje ku wa mbere ko abatalibani bafashe abasirikare 58 ba leta mu mirwano iheruka mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Mushikiranganje wo kwivuna abansi yavuze ko batanguje ibikorwa bya gisirikare byo kubabohoza. Abatalibani baragumije district ya Afghanistan mu ntara ya Bagis mu mirwano yamaze indwi zibiri yahitanye abasirikare batari bake ba leta abandi barenga 200 barafatwa.
Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com naho ku rubuga rwa Facebook address yacu ni VOA Radio yan ikiganiro ni wanyu munana
Iwanyu muntara Iwanyu muntara
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu muntara
Na kajyo ijwi ry'Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu muntara ni cyanyu.
Amakuru dukesha ikinyamakuru cya leta muri Uganda The New Vision aremeza ko president w'icyo gihugu Yoweri Kaguta Museveni yandikiye mugenzi w'u Rwanda amwemerera ko yabonanye na bamwe mu banyarwanda batavuga rumwe na leta y'Ikigali. Mu butumwa bugufi yahaye Ijwi ry'Amerika Olivier Nduhungirehe umunyamabanga wa leta ushinzwe muri ministeri y'ubanyi n'amahanga yahamije ko urwo rwandiko koko urwanda rwamaze kurubona ariko akibaza impamvu bahisemo kurukisha mu itangazamakuru uwo rwandikiwe rutaramugeraho. Ibikubiye muri urwo rwandiko reka tubibaze umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Claude Ganza munyamagana umaze kurunyuzamo amaso. Claude Ganza, urwo rwandiko icyo Museveni avugamo ni iki kingenzi?
Urakoze Eddie, avugamo yuko yabonanye n'abanyarwanda babiri barimo uwitwa Mukankosi, avuga yuko President Kagame asanzwe aziranye nawe, akavuga yuko uyu Mukankosi yaje kumureba ariko ko bahuyewe atarasanzwe amuzi, akamusaba yuko yambatera inkunga kuko yamwemereye ko akorana n'umutwe wa RNC wa Kayumba, akamubwira yuko nyine yabafasha akabatera inkunga bakahirika ubutegetsi bwa Perezida Kagame. Ariko Museveni akavuga yuko yamubwiye yuko ari ibibazo bireba u Rwanda bo batagomba kubyivangamo kuko bishobora kwangiza imigenderanire y'ibihugu byombi haba mu bijyanye no gutwara abantu n'ibintu ndetse n'ubuhahirane. Navuga yuko yanabonanye n'undi bari bazanye witwa Gasana, ariko uyu Gasana we akaba atakorana na RNC ahubwo yari yaje ku kindi kibazo cy'umuntu wari ufite ikigo gifasha abana wari warirukanwa muri Uganda, ko ariyo mpamvu we yari yamuzanye. Baje ari babiri ariko bafite intego zitandukanye.
Twakwibutsa ko uyu Eugene Gasana niwe wari uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye u Rwanda rumaze kumutumiza ntigeze asubira mu gihugu.
Niko bimeze, aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri ibaruwa yanditswe ku itariki 10 z'uku kwezi anavuga yuko yanabuganiriye na Rujugiro nawe ariko baje mu bihe bitandukanye, ariko ngo yarazanywe n'izindi gahunda zijyanye nuko atashakaga kugurisha imitungo yafite muri Uganda kandi mbere ngo yari yarabyemeye, ariko amubwira ko we adafasha abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Museveni muri ibaruwa avuga yuko mu ibaruwa yandikiye Kagame ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka ushize yamubwiye ko niba Rujugiro ari ikibazo ku Rwanda byagezwa mu nkiko za Uganda zasanga afitanye isano n'iterabwoba imitungo iri muri Uganda igafatirwa, ariko Museveni akavuga yuko ibaruwa Perezida Kagame atigeze yisubiza.
Claude Ganza munyamagana, komeza dukurikirane hafi ibikubiye muri urwo rwandiko, turaza kubigarukaho makuru yacu ataha. Urakoze cyane. Mu nama isanzwe ya 40 y'ibibazo ku burenganzira bwa muntu herutse kubera i Geneve mu gihugu cy'Ubusuwisi, Dudu Diene uyobora komisiyo ishinzwe gukora iperereza ku byaha byakorewe mu Burundi yagaragaje ko uburenganzira bwa muntu bukomeje guhonyorwa mu gihugu cy'Uburundi nubwo leta y'u Burundi yo ibihakana. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Willy Kaneza uri Nairobi.
Icho cheganya cyo mu gutohoza ku byaha bya byarakozwe mu Burundi kuva mu 2015 kivuga ko kuri manda yawo ya gatatu uwo mugwi ubwiye kwibanda kurusha kubijanye n'uburenganzira bw'abantu mu gihe cy'amatora no kuraba ibintu canke imbarutso zishobora gutuma haba injyane canke onyangwa ry'agateka kazi na muntu bifatiye ku matora. Umukuru wa mugwi Dudodie namenyesha ko yabaje kubona ubutegetsi bwa Gitega bwafashe ingendo yo kwanga gukorana n'ibisata bya ONU bigeje wateka kazi na muntu. Utorera tanga no kugara Burundi ibiro by'igisata cya ONU bigeje wateka kazi na muntu kwa 2018 kwezi kwa kabiri guheze no kwankira abagize ibiro bigwanya icaha cyo guhohotera abantu kuja mu Burundi mu mwaka uheze kandi cyo gihugu cyarinjye mu masezerano bagwanya kuboreza gufa abantu ikanemera kwakira ibyo biro abigize bakugururirwa amabohero hamwe n'ubusho. Ikindi kibabaje mu gwi urongowe n'uwo munyesenegal n'ukuntu leta y'u Burundi iharabika ikanacafuza ku giti cy'umwumwe abawugize kandi yabankiye kwishikira ku rubuga. Bwana Diene yemeza ko injyane za politike zadutse mu 2015 zitaratorerwa umuti kandi kucihutirwa kuri leta ritegurwa ry'amatora atererewe n'abanyagihugu ijana ku ijana. Ibyo bikaba biteye amakenga kuko ihamwa rya politike n'ubu rigituma abarundi benshi bahunga igihugu. Ikindi avuga ko imuteye amakenga niburabuzwa n'icwa rya bamwe mu kwa ko batatoye muri kamara mpaka yo mu kwa gatanu 2018 canke batayemeje asigura ko bitobura gutera umutima uhagaze ku matora y'imbe 2020 agasaba makungu gukurikiranira hagufi ingingo zose zifatwa muri iyo nzira. Amenyesha ko n'intererano za kw'imiryango isanzwe kenye cyane ariho nyangwa ry'agateka kazi na muntu. Raporo yasomwe kandi garuka ku mitaha yasohorewe Major Pierre Buyoya yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi n'abandi 16 bahoze abategetsi mu nzego za leta. Ivuga ku icyaha bikekwa ko cyuvugwa Perezida Melchior Ndadaye kiri mu bitegerezwa kwigwa n'umugwi wo kunwanisha Abarundi Saver nk'uko amasezerano yarusha yabitekanije. Ibyashikirijwe na Diane nabo bakorana ntibyanyuze Martin ibyabandi umushikiranganji w'agateka kazi na muntu mu Burundi mugabo ntibyanamutangaje nk'uko abisigura.
Ni raporo by'ukuri atakintu gishasha iza kuzana kuko yereka kana yuko mu Burundi hariho guhonyangwa kwa kazi na muntu usanga yinjira mu by'amatora ataranaba ugasanga ariko arifatira mu gahanga inzego za leta kabitubwa yuko ijya commission ari ya politiki gusumba yuko yo bije kuraba by'agateka kazi na muntu. Icyo dusaba makungu nuko bogerageza bagatera ibyatsi ibikorwa biva mu rujya mugwi twego tubona rero yuko ibintu byifashe neza kandi kutubaho dusigura baravyumva cyetse bari mu rujya mugwi akuno yende bazukuri ngabagashaka gukora ivyabo.
Ivyo bakora vyose Gabriel Rusiri yarongoye ishyirahamwe Oricome akaba ari ni Geneve ahico cegeranyo casomwa asanga hari yindi ngendo yofatwa
mu gisata kitura mu by'ubutunzi n'imibano twe tubona badahugutse. Ibi navyo bijanye n'agataka kazi na muntu muri rusangi harababikurikirana babiraba twebyo ntavyo twoja mu gisata cacu. Ibi vyuko abantu banyuruzwa twebwa turavyumva mu radio babivuga mugabo kuvuga yuko navyo nibitahari sinibaza ko vyo barukuri. Iyo umuntu bavuze ko bamunyuruje uyo muntu naheze ngo abone ngo avuge uti ari ngaha bishabigura leta ubwa mbere nibemera akabibarakuze. Iyo umuntu akuze rero ntaguma hakana nk'umwana aremera akavuga ati jewe ndabona ko ari bibazo mugo ndiko ndakora ibi nibi bigira ndabitorera umuti.
Imbere yuko mututorwa icegera cambere cy'umukuru w'igihugu wabona kubijanye n'umwidegembyo mu bya politike byorabirwa mu bukene bw'imigambwe.
Imigambwe ntizofingana no mu rugo abana ntibangana no mu ishamba ibikoko ntibingana. Ni ukuvuga rero hari ibikoko bikunisumba ibindi no mu migambwe imibereho niko byibaze mu vifeshe. Mu Burundi ni igihugu gisa imigambwe myinshi kandi kubera umuzo wa iyo demokrasi cyangwa ibyo bya droit de l'homme benshi bavuga ngo leta ntiyoroheze imigambwe kuko naha reka n'ubukene bw'imigambo kuko natwebwe canke n'umugambo sendevye kugira ngo uje mu kibuga nuko uvise uburyo udafise abanywanyi benshi nta bugize uronka bwinshi n'ejo rero ntibabimenye imigambo nzongana.
Rufyiri nawe agaruka ku biranga intwaro yita abanyagihugu.
Ubwa mbere nuko abantu bose bashobora kuyivuza ata kibazo kirimwo. Ubwa kabiri kuyigatangorane. Ubwa gatatu nuko abantu bose bashobora gufungura ata kibazo kirimwo. Ubwa kane kuronka aho babatangorane n'imirimwo. Ivyo navyo murabizi mu Burundi nakagwe k'abantu gatoyi cane. Hanyuma rero ikibazo urabona ko byose baguma bahakana. Mwe mwumva ko kwankukuri. We wumva ko ushobora gukira gute?
Imigendane ya mibi hagati ya leta y'u Burundi n'igisata cyawo ni kije rwa takazi na muntu yatanguye mu mwaka 2016 inyuma ya raporo y'umugwi w'abahinga bigenga bavuze ko hakozwe muri ico gihugu ivyaha vy'agahomera bunwa n'ivyo mu ntambara. Mu mpera z'ukwezi kwindwi umwaka ukurikira Burundi bwaciye bwisokora amasezerano ya sentare mpana vyaha CPI nubwo yatanguje amatohoza gutyo kibakiba igihugu ca mbere ku isi gifashe iyo ngingo. Eroje uri ka neza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Ubu naho tugeze kuri wa mwanya twahariye ikiganiro cy'abayobozi b'amasengero n'amadini. Uyu munsi baragaruka kwikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga mu kuvuga ijambo ry'Imana. Mugenzi wacu Diane Ndonse Bujumbura aratubwira abatumire yatumiye muri iki kiganiro.
Turi kumwe na Padiri Dieudonné Nibizi arongoye ikigo cyo kumenyesha makuru muri diocese nkuru ya Bujumbura. Turabaramukije.
Bwakeye namwiriwe.
Turi kumwe kandi na Roland Rugero umuyobozi w'ikinyamakuru Jimbere. Namwe bwe turabaramukije.
Mwaramutse Diane, mwaramutse nabo turi kumwe ngaha.
Twakire n'umuvugwa butumwa Jimmy Irambona wo mu isengero Oasis Christian Center. Namwe bwe turabaramukije.
Yego ndabaramukije.
Ego ndaramukije namwe bwe mwese mutumviriza kwicwa rya Amerika. Ndabaha nikaze muri kino kiganiro kujanye nikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi. Padiri Dieudonné Nibizi, tubwira ikibanza muha ubuhinga bwa none bwikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi muri Ekereziya Katolika.
Murakoze ku kibazo. Ko murengera ngo bihava bingora kuvuga, sindi kuvuga ndabivuge ngahe i Burundi, i Bujumbura canke muri Ekleziya Gatolika muri rusangi. Mugabo mbanze mpere kure mvuge nti muri Ekleziya Gatolika muri rusangi ibi bintu ubu buhinga ubu buryo bushasha bwo gutumatumana kwa makuru Ekleziya Gatolika ibwakira nk'ingabirano Imana yahaye abantu n'ubuhinga Imana yenyine iduha gushikako, none ntitwareka kugukoresha kugira ngo tumenyeshe inkuru nziza, kugira ngo abantu babeho neza, babane neza. Muri rusangi rero Ekleziya nahimiriza mbere iradusaba yuko twobukoresha kugira ngo tumenyeshe inkuru nziza abantu. Hajya Yezu yavuga ngo gende mu kwirisi yose migisha abantu mubigishe, no kuvuga dukoresha uburyo bwose dufise dushoboye gushikako ngo twigishe. Ekleziya mbere ikasabwa no gutunga bera nabifitiye uburenganzira ubuhinga ibikoresho byayo bija muri iyo nzira nyene kugira ngo imenyeshe inkuru nziza. Nuko rero no vuga ati muri Ekleziya Gatolika muri rusangi turabikoresha, hariho byinshi, hariho ama site web, hariho ayo ma réseaux sociaux biriho byinshi kandi bikoreshejwe kubaca kumenyesha inkuru nziza.
Ego birashika mukigisha mucishije kuri zo mbuga.
Ubwa mbere kwigisha mukumbure ni kimwe mu byo umuntu ashobora gukora, sino vuga nti kwigisha ubwa mbere, ahubwo no vuga nti ni ikibanza mu bibanza bishoboka umuntu ashobora gucishamo ico yo bagomba kubwira abantu, ari inkuru, ari inyigisho, ari ukubafasha kwiringaniza, eka ico cose ushoboye kuvugana n'umuntu cocamwo, ari rero urongoye Ekleziya n'abakirisu bariko baravugana, iyo nkuru yose yocamwo rero urumva yuko bikunda kwicamwo. Ni inyigisho zirimwo, ari ivyo umuntu abamenyesha biracamwo, inkuru canka makuru ari kubatumirira bikogwa navyo nyene biracamwo, eka ico cose tuba dushaka kubwira abakirisu turagicisha muri ubwo buryo.
Yego. Roland Rugero, mwebwe muri mu bakoresha ubuhinga bwa none cyane mu gutangaza makuru, ni giki imbuga ngurukana bumenyi cyaje kungura cyane hano mu Burundi?
Sinibaza yuko ho bariho ibijanye n'iyi mbuga ngurukana bumenyi vyoba vyerekeye Burundi gusa biterekeye ibindi bihugu, nibaza kwiba mu Burundi vyo biba n'ahandi hose kubijanye cyane cyane izo vyerekeye imbuga ngurukana bumenyi. Nibaza yuko ikintu ca mbere bizana nuko birahindura ingene inkuru zitangwa ningene inkuru zigendagenda, la circulation de l'information mu gifaransa. No kuvuga yuko ahahora ari abamenyesha makuru canke abantu bafise ubushobozi, detenteurs de pouvoir, c'est-à-dire ubushobozi bujanye nuko aho umuntu icakora canke ubushobozi bujanye nico ari nibiki byose ari bo bahora batanga inkuru, uwo umuntu wese arashobora gutanga inkuru. Uvuga n'umwana ashaka kuja ku telefone hanyuma kandika akugurura konte yiwe akita ko afise imyaka 60 kandi afise imyaka 12 hama kavuga ibintu abantu kamufata gutyo, urumva birugurura cyane imico bise democratisation de l'information. Mugabo rero mu bifanse democratisation de l'information burya democratisation de l'information nayo ni nka demokarasi nko bamayivuga, irafise ivyiza irafise n'ingwane yizanana. No kuvuga yuko iyo uguriye abantu bose bagatanga inkuru, ni inkuru z'ububeshi ni nyinshi, ni inkuru zicivutu ni nyinshi, ni inkuru zihuvye ni nyinshi, ni inkuru zituma abantu batakora nk'ivyo ishengero canke Eglise Katolika yoba isaba ziba nyinshi. Urumva rero ngira nico kintu cambira umuntu yoshimikira ko nayo ubundi ho ni byiza cyane ko abantu bamenye inkuru kamenya utwa abantu bayumvira nibiki byose. Hanyuma ikindi kintu ca kabiri naco gikomeye ndibaza yuko imbuga ngurukano bumenyi ziratuma abantu bahura, ni ikintu cyiza cyane abantu barahura. abantu bashobora kumenya
bashobora kuronka ingene bavugana byoroshye
mugahura mu muryango mugahura ku kazi mugahura kuvyo mukunda canke kuvyo mwanka nibindi nibaza ko ivyo bintu bibiri cyane cyane umuntu yoshimikira ko
ego Jimmy Irambona muri umwe mu bakoresha cyane izimbuga ngurukana bumenyi mu kiganiro cyanyu 7 minutes dans la parole comme dise mu rurimi rw'igifaransa ni giki mubona bimaze kubungura cyane muri cyo gikorwa cyane cyo kuvuga ubutumwa canke ni giki mubona byo byarabasubije ku nyuma nimba byo byarashitse
murakoze cyane ku mijambo kimwe mu bintu maze kubona vyiza nuko nkuko bamaze kubivuga bavuze imbere yanje nuko izimbuga ngurukana bumenyi zaje ari kintu gifasha cyane nk'ubu kenshi nk'iyo garageje kuraba dufate nko muri imyaka 3 canke niheze hari gihe wasanga amakuru atangirwa gusanga ku maradio cyane kwimenyesha makuru ugacu usanga rero kandi ntivyari ibintu byoroshye kuko wasanga bisaba uburyo bwinshi wasanga atari abantu bose bashobora gushika aho hantu nko muri ya maradio ubu rero kimwe mu byo vyahinduye maze kubona vyatumye abantu nkuko hona bivuze umuntu wese ashobora gutanga inkuru ni nka revolution kanaka yabaye yaje usangaho biroroshye cyane biroroshye kuno muso umuntu ashobora gutanga inkuru bivanye n'ahantu kanaka ashobora kubari bigace bituma rero benshi bashobora kumenya makuru mu mwanya muto aronda cavuga cyane cyane turacari kuri aspect positif no vuga ni ivyiza vyavyo kuko nibaza kumbere turashaka gushikana kuri ico ariko muvyiza biratuma umuntu ashobora gutanga inkuru vyoroshye kubera ukukuntu habaye gutera imbere hari internet ibi WhatsApp Facebook bitandukanye birafasha cyane je nko mu gutanga ubutumwa bwiza nabonye bimfasha binyorohera ugasanga biratuma umuntu ashobora kuzaratanga inyigisho akigisha abantu agatanga ubutumwa bwiza bitamugoye bitamuvunye kandi ukabona ingaruka ni kuvuga ngo hari ama feedback hariho abantu barakwandikira abantu barakubwira ati iri jambo kanaka ryigishijwe ryaramfashije ryarahinduye ubuzima bwanje nari ndi muri ibi bintu ndashaka kubivamwo ni kuvuga ngo muri make hariho ivyiza tukiri kuri ico ni dushobora kutabukoresha ubu buhinga kuko ahanini twebwe intumbero nuko dutanga ubutumwa bwiza nuko bushikira benshi bashoboka ni kuvuga ngo izingabire rero zitandukanye imana yagiye ikoresha abantu ugasanga bazanye imihoro itandukanye nimba ari WhatsApp nimba ari Facebook nimba ari itandukanye ni kuvuga ngo kuri twebwe turayikoresha kugira ngo benshi bashobore kumva ubutumwa bwiza biciye muri izo mbuga ngurukana bumenyi
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuvisa indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Jimmy biga mu amukorana n'aya mazu asanzwe afise ubwo buhinga cyane mu gukoresha izo mbuga
amashirahamwe amashirahamwe turakorana cyane kuko urumva usanga gukoresha internet yabo usanga dukorana hanini
ndavuga cyane nkukuye nk'aya mashirahamwe y'abahororogero cyane amashirahamwe yigenga yo kumenyesha makuru
yo usanga nivyo turakorana mugabo sinovuga ko ari cyane ko nk'ubu ndabwo nk'akarorero uvuze uti ndashaka kuje kuvuga ubutumwa bwiza mu radio kanaka cyangwa mu televiziyo kanaka cyangwa ndashaka message ntanga iziraca mu kinyamakuru kanaka ndibaza yuko mu buryo mwe cyangwa ubundi bararihisha bo barashaka kubwira ati none twebwe natwe kese konganye turonke iki muri ivyo bintu kuko nabo urumva bategereza gukora rimwe na rimwe rero hari gihe usanga nubwo bushobozi kumbura atagufise mugabo ugasanga umutima wari inyuma wowe bashaka gufasha abantu mugabo ugasanga ubwo bushobozi cyane nagufise
kandi n'uburyo burimwo abahinga
muri ico cy'ubuhinga coco nivyo turagikorera ko kuko usanga urabona no munsi ari iterambere hari abantu benshi usanga bazi gutraite ama voix kuko enregistrer une émission muri ubwo buryo abo rero kenshi turakorana hagi usanga ufise umuntu ugasanga ariko arabigufashamwo kumbere nayo kwa kamahera kubera iryo terambere abo rero turakorana muri ubwo buryo
yego pati ntangaruka zihari cyane mujanu gutangaza ijambo ry'Imana biciye kuri izo mbuga ngurukana bumenyi
ingaruka mbi mushaze kuvuga ingaruka mbi
ego kuko nziza zavuzwe
ego murakoze nta kintu kitagira uruhande rutari gwiza ururondeye urarutora mugabo kandi nkuko babivuze ico kintu bita democratisation de l'information ko bose bashobora kuvuga bakabwira umwe canke benshi carimwe mbere bari bavita massive communication mu cyongereza kuva abantu bose bashobora kuvuga bose bagashaka kugira bose harimo ikintu kimeze nk'akajagari tubishize mu by'ukwemera mu by'indinganizo z'amashengero nk'uyu mwene wacu umva ko avuga ko we ahaguruka akigisha iwacu muri kiriziya gatolika nkaha arinda ubutumwa kurungi kwa guhabwa uburenganzira bwo kwigisha abantu iyumvira abantu ijana bahagurutse bose bakigishiriza rimwe tudofatiki turekiki wiyumvira hari ibyo bita le vagabond spirituel du net hari abantu bankuvuga bayerera batembera kuri internet barondera aho bazoshimikira aho bukubakira ubuzima bw'umutima wabo kubera batazi n'uwo muntu baguye ko baratembera ugasanga vuze ngo ibintu kumbure nivyo byombumba ugasanga rero abantu harimo ikintu kukujuragirika kurashoboka mu byukwemera kuko umuntu ntamenya uwamwigisha ninde natwebwe iwacu muri keza gatolika turabuza umuntu kwagenda kuri internet ngo ndaronse inyigisho ngo kopie ngo yemprime ngo azengwa ninde yavyanditse yabikuye hehe raba ko bihuye n'inyigisho dusanzwe dufise ko cane cane byanditswe nandi
cyo gitutana yuko azana agwaze kuvyigisha canke yuko abikoresha
bishobora kuba atarizo ubwavyo kuko kwigisha bisanzwe bisigwa kuwigisha azi ibyo yigisha abwira ubutabizi none uwo muntu ariko arigisha ninde iwacu naho bikeneye kwaronka uruhusha gwo kwigisha si wari we wese yigisha manda niko bavyita uburenganzira bwo kugisha abantu aho rero murabona bimwe bita web 2.0 canke eglise 2.0 ikiriziaho bose bashobora guterera bose bashobora kuvuga niko ubuhinga bubidutuma birabiturekurira mugabo si bose boshobora kwigisha sinyigisha yariyo yose yemewe kuko ntituba tuzi wanditse kuri WhatsApp ronka mu groupe 10 iyo nyigisha irasanzara abona na refe bita yo homeopathique des media des réseaux sociaux birasanzara ubwo nyene birakwira hose ni virus mugabo nivyo turazi iyo bivuye tubona bihuye nibindi dusanzwe yigisha birahuye n'ijambo ry'Imana byinjira mu zindi nyigisho mbe uwo muntu yabitanze ariko arigisha abantu ninde murumva yuko ngaho turagerageza kurondera ari byo benshi kubera kumuri ingorane nibiki batora tora nuko gutora tora kubisanzwe si byiza nico gituma hoba indinganizo no mu gukoresha ubuhinga nyene
yego reka tubashimire patiri nibizi Dieudonné murongoye ikigo cyo kumenyesha makuru muri diocese nkuru ya Bujumbura turabakenguruki
murakoze cyane
hola rugero murongoye ikinyamakuru j'imbere namwebwe turabakenguruki
murakoze cyane mwakoze gose kudutumira kuri iyo kiganiro
Jimmy Irambona muvuga butumwa mu isengero Oasis Christian Center turabakenguruki
murakoze cyane ko namwe mwadutumiye
tugushimire nawe Diane Ndonse ubujumbura utugerejeho ikiganiro kubijyanye n'uruhare amasengesho akora cyangwa se uburyo bakoresha imbuga nkoranyambaga mu kugeza ubutumwa bw'Imana kuba bayoboka mukanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro iwanyu mu ntara
Babi vuge mugi China, chenye babi vuge mugi Faransa. I can stop to treat you, baby I love, I know you love me. Babi vuge pinto, akureshi mitoma, pana niwe bakureshi nganga. Tenda kura hii, kukukunda sinuri hazarika. Urukundo kwa wen original, ukuru nyeme mwone final.
Shuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara cyanone tubashimiye kuba mwarimu duteze amatwi dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Mukbel wegeranyije iki kiganiro tubasezereho tubararika andi makuru yacu ndetse n'ibiganiro biza gukurikiraho mu kanya muri studio 18 hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema
mwuza Mwunganya mwunikeya Kuharabandi nishibamu shaka Ah